Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze neza mwese.
Nimba uri observer ntanubwo ari ngombwa ngo urebeho nyibura nimba uburyo bwabaye bukeya nawe uhagaze uharebe kugira ngo abantu batazitwazwa uburyo barangiza ntibakore ariko iburyo bwabonetse ari amafaranga ya telefone nimba twabonye atuma bagura icupa ry'amazi.
Uwo ni umwe mu Banyarwanda baharanira inyungu z'abanyagihugu mu Rwanda avuga ko bakeneye agashirukabute kugira bazokurikirane neza amatora yimirije. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza kandi amakuru yerekeye ibiganiro bigamije kumvikanisha Abarundi kumwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe inshuti za radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere muri Guinea Conakry. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku isi batangaza ko igihugu cya Guinea Conakry cyakuwe ku rutonde rw'ibihugu birimwo indwara ya Ebola inyuma y'aho abantu barenga 2,500 bahitanywe nayo muri icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Iryo tangazo rituma hasigara igihugu cya Liberia cyonyine ku rutonde rw'ibihugu byari birindiriye kuva kuri urwo rutonde. Umukuru w'ibanki nkuru y'isi yose Jim Yong Kim yarasohoye urwandiko ejo ku munsi wa kabiri ashimira leta n'abanyagihugu ba Guinea kuba bashitse kuri iyo ntambwe ikomeye. Yasavye yivuye nyuma ko byoguma ata muntu n'umwe asubiriye kwandura iyo ndwara. Kuri uyu munsi wa gatatu ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry ariwo Conakry niho hatekanijwe kuba umunsi mukuru wo gushikiriza icese iryo tangazo. Umugwayi wa nyuma yarazwi kuba akiri karavugwa Ebola muri Guinea mu kwezi kwa 11 yari uruyoya rw'iminsi 21 rwari ruri mu ivuriro riri mu gisagara cya Conakry. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi wa kabiri niho perezida mushasha Roch Marc Kabore wa Burkina Faso yarahiriye icese mu mabanga yo kurongora ico gihugu. Ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 30 igihugu cya Burkina Faso kironse umutegetsi mushasha. Uko kurahiriye icese kwa perezida Kabore kuba inyuma y'amezi 18 heze wahoze ari umukuru w'ico gihugu Blaise Compaore akuwe ku butegetsi bitewe n'imyigaragambyo yadutse inyuma yaho agerageje gushaka gutwara ikindi kiringo inyuma y'imyaka 27 yari ku butegetsi. Leta mfata kibanza yari heruka gushingwa niyo yateguye amatora yabaye mu kwezi guheze. Muri ayo matora Kabore akaba yayatsinze ku bice 53% by'amajwi. Roch Marc Kabore afise imyaka 58. Mu gihugu cya Syria naho Leta z'Ubumwe za Amerika ziratewe umutima uhagaze nuko igitigiri cy'abasivile bafa muri Syria ciyongereye kuvaho Uburusiya butanguriye kugaba ibitero by'indege muri ico gihugu mu kwezi kw'icenda kw'uyu mwaka. Imihari haranira agateka ka muntu imenyesha ko abasivile baharugwa mu majana bamaze guhitanywa na misile z'Uburusiya. Izo misile zatewe ku bakozi bakora mu bitaro, ku mashuri no ku masoko. Mark Toner avugira Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko ejo ku munsi wa kabiri ko sekretere wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry yavuganye na mugenzi we w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov kuri telefone baravugana ico kibazo. Uburusiya ariko burahakana ivyo vyagirije mu kuvuga ko ibitero vyabwo vy'indege kubo bwita abagira iterabwoba bikorwa vyateguwe neza kandi babifashijwemo n'igisirikare cya Syria kugira ntibitane abasivile ataco bazira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ririko riraraba ko ryokongera gutuma ko ibiganiro mpuzamakungu kuri Syria ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere kuza. Mu gihugu cya Iraq naho abagwanyi b'umuhari wa Eta Islamike baracibonekeza mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Ramadi inyuma y'umunsi umwe uheze igisirikare cya Iraq gitangaje ko cabirukanye hagati muri ico gisagara ariko igisirikare ca leta zumwe za Amerika kirafise icizere ko abo bagwanyi bazokwirukanywa muri ico gisagara Burundi leta zumwe za Amerika zimenyesha ko iyo ntsinzi ya Iraq ihambaye kandi ko yerekana ko ari intango nziza y'ibindi bitero vyimirije ivyo bishikirizwa na Jeff Seldin ajejwe gutororokanya makuru ajanye n'umutekano mu gihugu ya kuri radio ijwi rya Amerika aho yari mu biro vya Pentagon bijejwe kwivuna abansi abategetsi ba leta zumwe za Amerika bamenyesha ko abagwanyi bashika amajana 3 mu hari wa Etat Islamique bari basigaye bagwanira igisagara ca Ramadi benshi muri bo bapfuye abacitse ku 10 nabo bahungiye mu bindi bice by'ico gisagara ariko abategetsi ba gisirikare ba Iraq na ba leta zumwe za Amerika bamenyesha ko intambara zikibandanya aho ibindi bitero by'indege biriko biragi gwa kumihora iri hagati ya Iraq na Syria aho umuhari wa Etat Islamique ucisha abagwanyi bawo nibikoresho
urakoze Aloyse Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduhinca make yayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo naho numwanya w'amakuru yo mu byaga binini ibiganiro byo kumvikanisha abarundi byatanguye icese I Kampala mu Buganda kuri uyu wa mbere umwe mu bahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi yari yitavye ibyo biganiro ni president Daize Domitien akaba yavuganye n'ijwi rya Amerika nyuma yaho atahukiye mu Burundi atubwira uko yakiriye ingene ibyo biganiro byagenze ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Ngundikije
cyero kigomba kuba kuko icyambere nuko abatumiwe bose bagiye kandi na leta uzi yari yarahagaritse ibiganiro mu kwezi kw'indwi yari yagiye rucizero naho nayo ubundi amajambo yavuzwe niho amwe yashimishije atashimishije leta twarabyumvise ariko abandi bose amajambo yashikirijwe yarabashimishije tukaba twizigiye yuko leta nayo nyene ibyo bavuze bahakanye ari ibyumviro bya mbere yuko batoromanya yo kwicara bakiyumvira impanuro babahaye cyane cyane impanuro Museveni yatanze asaba Abarundi yuko buhagarika injyane ahubwo ukwisunga ineza y'Abarundi iterambere ry'igihugu hanyuma bagahagarika kwama bariko bariruka inyuma y'ubusa ubusa buhagarariye kuri politike buri muntu abona yuko ari ishobora kuzomutunga avuga ati politiki nishobora gutunga igihugu ahubwo igihugu gitungwa n'ibikorwa gitungwa n'abagwizatunga gitungwa n'abafite amahinguriro ati iyo niyo ntumbero nyamukuru
muri iki gihe hari abarundi batari baki bafite amakenga bavuga ko aho Yantebe hari hatumiwe abategetsi bahoze baja mu biganiro vya kera vya Arusha n'ibindi vyabaye imbere bakaba bavuga ko ubu hari hakwiye abategetsi bashasha eka barimo abakiri bato bafite ivyimviro bishasha abo mubabwira iki president Ndayize
ubwa mbere hoho urumva abagiye n'abatumiwe no kuvuga bari basanzwe bafite ibikorwa mu byerekeye abo bavuga ngo baracari bato bagomba kujya muri iyo politiki nabo nyine bakagenda baherekeje abo bavuga ba kera cyo ni cyambere cya kabiri mwomenya yuko abatumiwe wari bake bariya bari imbere bizwi rero yuko mu biganiro bizotangura yarusha n'ibiramuka bitanguye koko leta ikagenda ko nabo bakiri bato bashobora gukurikira bashobora kugenda bagafashanya jeho rero ndashigikiye yuko mu byerekeye kazoza k'igihugu uraza ubwatsi burakura bukabisa ubundi ari nacyo bituma nemera ko abariko barakura abakukuru nk'abatwebwe tugomba kugenda tumenyereza abakiri bato kugira ngo bazofate intumbero y'ibintu bazi n'ikindi kigomba kumenyekana tugomba gufatira ko nuko ibyiyumviro bigenda bitera imbere kandi yuko n'abakiri bato bagomba gushikiriza ibyiyumviro byabo ku kugenera abone igihugu kizubakwa mu bihe biri imbere
leta zivuye mu biganiro ni leta z'akanya gatoyi mbega abarundi baba bamaze kumenyera amaleta avuye mu biganiro mbega hari abantu benshi bavuga ko abarundi bo bariko bari hamenywe abatwenzi mu gihe bahamagawe eka bagahamagarwa nk'abana batoyi kuja mu biganiro ibiganiro badashoboye kumvikanamwo hagati yabo ivyo si ibintu byari kwiye gusubirwamo
usanzwe birateye agahinda kubona urundi ingora ubutungane bwakize muri kahise kababwa araronsa kaje kugukunda hamwe imyaka ibongera kugaruka mu bindi biganiro kandi twari dufise intumbero nyamukuru n'amategeko adufasha kugira ngo dushobore kwama duporera inyishu ibibazo dufise mu kuganira hagati yacu. Icyabuze rero ni iki? Nuko ireta ihari itorohereje abanyepolitike kugira ngo baje hamwe dushobore kuganira ibibazo dufite. Aba nawe iyo uri kurashaka kubonana n'umukuru w'igihugu
kuganira cyangwa kuja amatora president tuko tuvuga ko
kuja mu matora gusa amatora ni gihe cyane mu gihe hari ikibazo kiraba amatora ariko hari ibibazo biraba ubuzima bw'igihugu bya buri munsi bwa buri munsi
aho buca ibyo biganiro bigatangura mu gihe byo bandanya nkuko muri ko murabivuga yarusha ikintu cyokorwa ika ibintu abanyapolitike boganira ko kugira ngo ibyo biganiro ntibe bya biganiro bidahera by'amagabura nyama nka kurya babivuze bavuga ngo hariho za quartier arusha kugira ibyo bintu ntibibe mu gihe abarundi bakenye mu gihe abarundi baguma bicwa mu gihe abarundi bakenye gusumba nibihe majambo make cyane gose
n'ukuri ubwa mbere hoho intumbero nyamukuru y'ukugena urundi bugomba gutwarwa irahari nibaza yuko nibikenewe yuko hari ibintu byizohinga kabiri nuko hari ingorane ziri ngaha mu gihugu umuribwa uri kuraka ni ngombwa yuko ubwicanyi buri ngaha muri iki gihugu buhagarara. Bwa kabiri turafise ibibazo bijyanye n'intwaro byerekeye kumviriza uwundi kureka uwundi mutavuga rumwe akaba icyo bita tolerance. Birakenewe yuko aba bantu b'abanyepolitike bahunze bagaruka muri iki gihugu kugira ngo nabo nyene bashobore kuza barasekereza ibyiyumviro byabo nkuko byari bisanzwe.
Perezida Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Yego namwe murakoze cyane.
Ishirahamwe Amotabu ry'abagendesha amapikipiki aca amafaranga mu Burundi arizo bita taxi moto ririyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu yugusiga amapikipiki ku mugwa mukuru wa Bujumbura bivanye n'amakomine ipikipiki yose ikoreramwo. Iryo shirahamwe Amotabu rivuga ko ritagishijwe inama kandi kuva mu mwaka w'2026 ubwo bushikiranganji bwasinyiranye amasezerano na Amotabu ko ari ryo ritegerezwa gusigisha amapikipiki. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Iyo ngingo yo bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu yerekeye amapikipiki n'utuduga dufise amapina 3 bita tukutuku ivuga ko gushika ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 ayo mapikipiki n'utwo tuduga bitegerezwa kuba vyasizwe amarangi mashasha. Ipikipiki yose igategerezwa gusirwa irangi ryisa bivanya niko mini ikoreramwo mu makomine 3 agize igisagara ca Bujumbura. Ubushikiranganje busigura kwiyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gucungera neza uruja n'uruza rw'ayo mapikipiki n'amatukutuku. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki acishwa amafaranga mu Burundi Amotabu Artemon Ndayegamiye avuga ko naho iyo ngingo atari mbi yafashwe abo yega batagishijwe inama.
Twe bica dutangaje nuko ishyirahamwe Amotabu ryagiraniye amasezerano niyo ministere mu 2026. Hanyuma icyagi kudutangaza nuko abantu bari baburanijwe na Amotabu bagatsindwa baciye baci inyuma bagenda kurondera indi kontra muri ministere ya transport hama bahabwa iyo soko batabanje kubaza Amotabu kandi niyo kontra ya Amotabu itabanje kuba reziri. Bon ico kibazo rero nico kiriho kirashavuza abamotari bishi ingingo ya leta turayishigikiye ni vyiza ibijanye n'umutekano twese dukeneye turiko turirukanga kugira dufashe leta umutekano ugaruke mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cyose kuko umutekano utahari ntaho twokorera. Kibazo cagiye kubamwo nico kibazo c'iyo ngingo yafashwe itabajijwe Amotabu. Abanywanyi bari basanzwe bazi Amotabu ubu rero nibo bariko barajuragizwa bariko baravuga yuko ico bazi Amotabu icyo kintu naco ca shinzwe mu mayingabiri bo bavuga yuko ataco bazi.
Iyo shirahamwe rirafise ico risaba ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'igipolisi cy'u Burundi.
Yego ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu twarabwegereye twarabwandikiye twandikiye n'abandi bakorana nk'igipolisi twarashikiriye bamwe bamwe muri abo bo ku nzego zo hejuru muri ubwo bushikiranganje twaravuganye mugaye ico batubwira tubwira yuko bamwe bamwe batari bazi yuko Amotabu yari sanswe ifise kontra yo muri 2006. Urumva rero ibu ico tuko turasaba dusaba yuko Amotabu yohamagagwa nk'ishirahamwe ryamye rigira amasezerano na leta ryonyine hama iryo rindi naryo ubyo wajyarahawe ayo masezerano amutabo ntirizi naryo tuzi naho turaribona rivugwa ku radio ntituzi n'urirongoye iyo niyo ngorane rero iri mu banywanyi bishira hamwe amutabo gushika uno munsi uhere ha mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara z'igihugu zose
hari haize amezi makeya hafashwe yindi ngingo ibuza abagendesha amapikipiki kurenza isaha 12 z'umugoroba igipolisi cavuze ko bari mu munguruza abagizi banabi bugorovye umukuru wa Motabu ahanura abanywanyi bishira hamwe giwe kutemera gukoreshwa mu bikorwa bihungabanya umutekano
abo bakora ibintu by'ubugizi bwana twashaka kubahanura yuko igihugu ari cacu twese twese turabene igihugu igihugu dutegereza kukigwanira gitegereza kubamwa amahoro kimaze kubamwa amahoro hanyuma natwe muri ya Motabu niho twoshobora gukora tugatera imbere savye umumotare wese ahari mu gisagara ca Bujumbura ahari mu misozi hagati yuko yogwanira amahoro kuko ayo mahoro niyo yabura nazoronka ashora gukorera saba abamotari nzakubumbatira amahoro kuko amahoro niyo nkingi ya twese n'abamotari barimo
ishira hamwe ry'abagendesha amapikipiki mu Burundi rifise abanywanyi baba 2025 mu bisanzwe ku mugwa mukuru Bujumbura amapikipiki asizwe ibara ry'umuhondo ishira hamwe ya Motabu mu gusigisha ryasaba amafaranga y'amarundi 2000 ubu ipikipiki imwe isabwa yangana n'2065 eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Rwanda tuje mu Burundi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda yabwijwe rya Amerika ko itegerezwa gukora ibishoboka byose mu gukumira ikintu cyose aho kiva kikagera cyo subiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge mu gihe cy'amatora yo kumitumba yemirije inkuru ya Eric Bagiriwe Ubusa.
Abakangurambaga basaga 500 ba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu nibo bateraniye Kigali mu gihe cy'iminsi ibiri barareba uburyo bazitwara mu matora ateganijwe mu mwaka w'2016 aho bazaba ari indorerezi mu mirenge baturukamo baraganira kandi ku bibazo bahura nabyo mu kazi k'ubumwe n'ubwiyunge. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yabwijwe irya Amerika ko mu gihe cy'amatora ibintu biba bishobora kuba bibi bityo ikabimwe mu mpamvu y'ikomisiyo yahisemo guhuriza hamwe abakangurambaga bayo mu gukumira buri kimwe cyose gishobora guhungabanya ubumwe n'ubwiyunge mu bihe by'amatora. Bwana Johnson Mugaga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge.
Dukurikirana ibintu byose bishobora kuba byahungabanya cyangwa bikabangamira ubumwe n'ubwiyunge. Mu gihe cy'amatora rero nk'uko byagiye bigaragara hirya no hino ku isi no mu mateka y'amatora si no mu Rwanda gusa, hazamuka ikintu bakwitayenda nk'ubukana cyangwa ubushyuhe, abantu bagashyushya imitwe, abandi bakagira gutya. Uvuga ngo rero biba ari ibihe biba bikeneye ko abantu bakurikiranira hafi kugira ngo hatagira ikintu gishobora kuba cyahungabanya intambwe tumaze gutera nk'u Rwanda mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda.
Urwego rw'abakangurambaga mu bumwe n'ubwiyunge n'urwego ubutegetsi bufata nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu gufasha gutsimbataza ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyaciye mu mateka sharira ya Jenoside. Abakora ibyo ariko basabwa kubikora ku bwitange. Aba bagaragaza ko habonetse igihembo imirimo basabwa kubahiriza yarushaho kugenda neza. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika baturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza no mu burengerazuba Rubavu.
Ubushobozi bwo buracyari hasi cyane. Ubu ni mvuze ngo nje mu kagari ka Kirehe hari utubazo nje hehe agati kikarabura. Komisiyo y'ubwiyunge kugira ngo ikemure ikibazo igende neza nka kamonta nibura nk'1,000,000 mu kwezi byagira icyo bitanga.
Bisaba umukangurambaga ubwo rero muri izo ngendo hasaba transport kuko nta déplacement zindi tugira, hasaba cyangwa se niba transport nta baba itanashoboka hakaboneka wenda na communication cyangwa se niba ari ahantu bahuriye abantu benshi baturutse impande n'impande bashobora gukina no kunywa amazi. Ibyo byose ni ubushobozi biramutse bishobotse byadufasha kunoza umurimo wacu.
Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kuri iyi ngingo yumvikanisha ko igishoboka gufasha abakangurambaga bayi bikora, ariko nanone hakazamuka ikibazo cy'ubushobozi buke butabonekera igihe.
Icyamere dusaba ni ubushake. Tujye tubwira abantu ngo nimba uri observer nta nubwo ari ngombwa ngo urebe hose, byibura nimba uburyo bwabaye bukeya nawe uhagaze uharebe kugira ngo abantu batazitwazwa uburyo barangiza ntibakore. Ariko iyo uburyo bwabonetse ari amafaranga ya telefoni nimba twabonye atuma bagura icupa ry'amazi, iyo twabubonye uburyo ko nazo dukora ibishoboka byose tugashakisha icyatuma akazi twabatumye kujya gukora karushaho gutanga umusaruro kandi mwiza. Leta y'u Rwanda ibonye uburyo na Pinindi ikabona uburyo, uburyo twabona nabwo twabufatanya kubusangira kugira ngo nibyo bagiye gukora kuri tere babikore.
Ku myitwarire y'indorerezi za komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu matora kubwa babishinzwe nuko nta wagombye kugaragaza uruhande ahagaze ho rwa rwo gose bwana mugagana none
turifuza ko baba ari abantu batabogama kuko iyo umuntu abogamye n'uvuga ngo abayahindutse umufana uvuga ngo ari bogamire nda kuba kandida abogamire kwishyaka abogamire kumvugo abogamire kumoko nubwo yavuye mu ndangamuntu ariko harabacyafite mu mitima yabo igihe nk'iki rero nicyo gihe uje kumva kumva umuntu asohoye imvugo iyo mvugo n'ibiki byose bikeneye ko aba bakangurambaga bacu bakwiriye kuba ari abantu basobanukiwe n'ibyo bakeneye kubona mu banyarwanda bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge
biteganijwe ko aya matora y'inzego z'ibanze ari kwitegurwa aya mbere azaba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri 2016 akazarangirana n'intangiriro z'ukwezi kwa gatatu mu 2016 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ntare umugisagara cha Frankfurt mu gihugu cy'Ubudagi yaciriye umunyarwanda yahoze ari umuyobozi wa commune igihano cyo gufungwa Burundi uyo munyarwanda Onesfort Rwabukombe yagirirwa icaha cha genocide umenyesha makuru wacu ni Nina Hazwi Diane ari mu Budagi niwe duteguriye iyi nkuru tumutega amatwi
Onesfort Rwabukombe aciriwe umunyororo w'ubuzima bw'iyo bwose inyuma yaho Sentare nta nyuzo ya Frankfurt yerekaniye ko kubgayo bwana Onesfort yahagarariye ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyarwanda bagera ku 150 bari bahungiye muri kiliziya iherereye ikiziguro mu mwaka w'1994 iyo Sentare yagize iti nduguruye twa mugina turafise ivyemezo nta nyuzwa ko bwana Onesfort yateguye arakora yongera atanga n'amategeko yo gukora genocide yo mu 1994 bimwe muri ivyo vyemezo nuko zimwe mu ntera hamwe zagandaguye abo batutsi bari bahungiye muri kiliziya y'ikiziguro ari we yazishikanye ahabereye yo genocide muduga wiwe ndugaye twa mugina acira umunyororo wo guherayo inyuma yaho Sentare nkuru y'igihugu c'Ubudagi yankiye imyaka 14 yari yaciriwe mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka Onesfort Rwabukombe afise imyaka 58 yahungiye mu gihugu c'Ubudagi kuva mu mwaka w'2002 avafungwa mu 2010 inyoma y'umutahe wo kumurondeza wasohowe n'igihugu c'Rwanda mu 2007 amakuru dukesha ikinyamakuru Izuba gikorera mu gihugu c'Rwanda akemeza yuko uretse Rwabukombe yakatiwe gufungwa Burundi hoba hari abanyarwanda bandi babiri bakiri mu Budage bagize uruhara muri genocide yo 1994 bariko barahigwa n'ubutungane bw'Ubudagi bubisabwe n'u Rwanda ayo makuru yongera akavuga kandi ko komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide ishimishwa n'ingingo yafashwe na Sentare na inyuzo y'igihugu cy'u Budagi Iberna mu Budagi Diane Nahadwe ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mu ntango y'ikinyagihumbi gishasha amakungu ahangana n'ivyicegera c'umushikiranganje jejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yise ibibazo bitagarukira kumbibe kandi bidatora mu bo bigeramira amenyesha ko mu bice byose byo kwisi mu bihugu byose byaba binini cyanke bitoyi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi zigandagura abantu ziba ry'umutima zikongera zikigisha ivyiyumviro vy'iterabwoba icegera c'umushikiranganje jejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken amenyesha ko ivyo vyatangajwe mu gihe cy'i namikomeye ijejwe kwirinda iterabwoba biciye mu vyerekeye indero yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico mu mfunyapfunyo UNESCO n'ibiro biserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iryo shyirahamwe mu ikoraniro rusange ryayo rigira irya 38 ku cicaro caryo Anthony Blinken yongera akavuga ko ikigwanisho bazokoresha muri urwo rugamba ari ikigwanisho kirengeye ibigwanisho abarangwa n'iterabwoba bafise ikigwanisho abarangwa n'urwango canke kutihanganira abandi badashobora kugwanya ico kigwanisho akaba ari ivyerekeye indero n'ubumenyi mu majambo y'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe UNESCO Irina Bokova nta kindi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi ngo zifise zitanga atari gusambura hamwe n'urwango w'amakungu ategerezwa kwishyura isunze imico n'ubumenyi intagondwa ngo zishyira imbere ubwoba n'urwango avuga ko amakungu ategerezwa kwishyura n'ubuhinga bwo kwimvira neza hamwe no kuganira hagati y'imico itandukanye ishyirahamwe UNESCO ifise programme yitwa Global Citizenship Education Iyo program ifasha gushira uburyo bworohereza gusangira ivyiyumviro mu mwidegemvye. Umugambi urondegwa gushikwako no guhinyigisha abakiri bato zifatiye kubahiriza agateka ka muntu, ubutungane bufatiye ku mibano, kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba n'igitsina. Mu kubakira kuri uwo mugambi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofata intambwe ikurikira mu gufasha gushiraho uburyo uzotuma abantu birinda iterabwoba rirangwa n'ubwicanyi. Mu guha abakiri bato inyigisho zifatiye kukubaha abandi, ubutungane bufatiye ku mibano, kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba canke igitsina, kwimvira ibintu bizima, wa makungu ashobora kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa mu gihe vyibonekeje.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo, reka mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyiz?
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku isi batangaza ko igihugu cya Guinea Conakry cyakuwe ku rutonde rw'ibihugu birimo indwara ya Ebola, inyuma yaho abantu barenga 2,500 bahitanywe nayo muri icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Iryo tangazo rituma hasigara igihugu cya Liberia cyonyine ku rutonde rw'ibihugu byari birindiriye kuva kuri urwo rutonde. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi wa kabiri niho Perezida mushasha Roch Marc Kabore yarahira icese mu mabanga yo kurongora igihugu. Ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 30 igihugu cya Burkina Faso kironse uwundi mutegetsi mushasha. Amakuru avuga kuri Siria naho Leta Zunze za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'uko igitigiri c'abasivile bafa muri Siria ciyongereye kuvaho Burusiya butanguriye kugaba ibitero by'indege muri ico gihugu mu kwezi kw'icenda uyu mwaka. Imihari iharanira agateka ka muntu imenyesha ko abasivile baharugwa ku majana bamaze guhitanywa na misile z'u Burusiya, ariko igihugu c'u Burusiya kirahakana ibyo byagirije. Mu gihugu cya Iraq naho abagwanyi b'umuhari wa Etat Islamic baracibonekeza mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Ramadi, inyuma y'umunsi umwe uheze igisirikare cya Iraq gitangaje ko cyabirukanye hagati muri ico gisagara. Ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kifirafise icyizere ko abo bagwanyi bazokwirukanywa burundu muri ico gihugu. Muri Pakistan naho abantu 226 barishwe, abandi 20 barakomereka bivanye n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi ku nyubakwa za Leta ya Pakistan ziri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Ico gitero cabaye je ku munsi wa kabiri cerekana ko ubwicanyi buterwa n'umuhari wa Etat Islamic mu bihugu vya Pakistan na Afghanistan butera bwiyongera. Aho ni mu gihe abategetsi ba Pakistan bamye bahakana ko atabagwanyi b'umuhari wa Etat Islamic babarizwa muri ico gihugu. Abategetsi ba Pakistan bajejwe kugwanya ibikorwa vy'iterabwoba babwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa kabiri ko cyafashe abantu 13 bakwekwa ko ari abagwanyi b'umuhari wa Etat Islamic babarizwa babagiriza murambabarira kwinjira no guha imyimenyerezo abagwanyi ba Etat Islamic muri Leta ya Punjab yo muri Pakistan.
Aho ni naho duherereje ibiganiro byo muri kino gitondo. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.